Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Muri kumwumviriza Radio Nzamba agateka kawe ikaze ni gwanyu mu makuru yo kuri uyu mugoro w'igenekerezo rya 30 rusama turi mu mwaka w'2023 ku munsi wa kabiri ayo twabateguriye akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ibiciro byo kuyunguruza biriko birahungabanya ubuzima bw'abanyamuyinga biturutse kwikena igitoro cyo mu bwoko bwa essence. Muri kino gihe n'imodoka zikorera muri iyo ntara ziguma zigabanuka bigatuma abatunzwe n'urudandazwa bahombera. Mu gisata cy'agateka kazi na muntu naho umusore Ernest niyunge ko mu ntara ya Bururi muri komine Matana n'ubu nta uramenya irengero ryiwe. Haheze iminsi itatu umuryango wiwe ukaba watanguye kwihebura. Muraza kubyumva muri ano makuru. Mu ntara zo mu manuko bw'igihugu abavunjayi barenga 10 nibo bamaze guhagarikwa mu ntara za Makamba na Rumonge bagezwa kudandaza amafaranga mva makungu bidaciye mu mategeko. Mukanya idonid.
Inzamba.
Ndasubiye kubaramutsa mwese. Hari umusore w'imyaka 24 yahora yiga muri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini Université des Grands Lacs mu Gifaransa yabuzwe irengero kuva kuri uyu wa mbere. René Ernest niyunge ko avuka ku musozi Rubanga ni muri zone na komine Matana y'intara ya Bururi. Yaba mu gisagara ca Bujumbura akaba yari afise umugambi wo kuduga ruguru iyavuka. Mushikiwe ngo yaherutse bavugana kuri telefoni saha 2 zo mu gitondo ariko ngo yararindiriye kwa mushikira arazeruka eka ngo bararondeye no mu busho butandukanye barabura Alain Majesté barenga.
Amakuru atangwa na bamwe mu muryango wiwe avuga ko umunyeshuri yari kuduga iwabo muri komine Matana ngo bahiruka uruyambu rwiwe rwa nyuma isaha 9 zo kumugoroba. Icyo gihe yari yavuganye n'umwe mu muryango kuri telefone. Umviriza umwe mu muryango wiwe.
Nagiye ku kecho bavuga ko bamuheruka babana bavuga ko bamuheruka mu masambiri. Pero yari yabwiye ari wabi Matana yasanzwe avuka iyo ukaza kuduga ku mugoroba. Uwa nyuma baheruka kuvugana bavuganye igihe cy'isaha 9 amubwira yuko habura aduga mugabo ararindiriye yuko ashika barabura ku mugoroba. Rero niyo batubaza ati ntagakuruka kanaka. Urenese yahora yiga kuri Jede mu mwaka wa mbere yarafite imyaka 24 aho yaba mu byiza nabo nyene ntibazi iyari ntibazi irengero ryiwe.
Bavuga ko barondeye hose mu busho butandukanye barabura bakibaza ko uwabo azovagirirwa nabi.
Twe twagerageje kurondera ahantu hose hashoboka turabaza turasaba igipolisi ko cyadufasha mugabo tubona caho biriko birakera bije ko kubyejo ntagakuru kiwe. Rugura abo yari yabwiye ko aduga bararindiriye barabura aho yaba mu bwiza bararindiriye ko ataha barabura vuba guhera mu ijoro twaraye mu ruhagarara tuzaba byamushikiri gushika n'uyu mwanya ntagakuru kiwe ko tuzaza ko ashobora kugirirwa nabi.
Mumenya ko muri iyo ntara ya Bururi hamaze iminsi hibonekeza ubwicanyi butandukanye. Abahaba bakaba muri kino gihe batekewe n'ubwoba ku mutekano mu kuharangwa n'abategetsi batandukanye baruka kugendera amakomine atandukanye iyo ntara muntu mbere yo guhumuriza.
Alain Majesté barenga arakenuye. Tuve mu gisagara cya Bujumbura tusimbire hariya mu ntara za Makamba na Rumonge. Abavunjayi barenga 10 barahagaritswe kuva ku wa mbere mu ntara za Makamba na Rumonge mu manuko bw'u Burundi. Bose bakaba bageze gukora urudandazwa w'amafaranga mva makungu bidaciye mu mategeko. Bafungiwe mu busho bw'inyamiramabi mu ntara ya Rumonge nyene no mu mabanda mu ntara ya Makamba. Imiryango yabo isaba ko borekugwa kuko ngo atato bariko barazira. Inkuru tubaza Pierre Gahungu.
Duhereye mu ntara ya Rumonge mu gisagara, amakuru dukura muri iyo ntara amenyesha ko hamaze gufatwa abantu 9 gushika kuri uyu wa kabiri bafungiwe mu gashoka ku misariye y'igipolisi ya Rumonge. Mu ntara ya Makamba naho abavunjayi 3 nibo bahagarikiwe ku mpaka w'u Burundi na Tanzania ahitwa ku Mugina. Abapolisi bambaye gisivire nibo baje nk'abaje kuvunja amafaranga baca barabafata abiri muri bo barashoboye guhunga imbere y'uruhagarara rwadutse habamo guterana n'amabuye nkuko ababibonye babivuga. Umwe muri abo batatu akaba yashyiye ajyanwa muri komisariya y'igipolisi cya komine Mabanda aho afungiwe kugeza ubu. Cyo kimwe nabo muri komine Mabanda abanyarumonge bafatanywe amafaranga atari make harimo amadolari y'abanyamerika, amashiringi y'amanyekongo n'amatanzaniya. Amakuru ava mu gipolisi ku mpande zose bavuga ko bahawe itegeko ryo gufata abo bavunjayi kuko bakora ibitazwi n'amategeko. Abafata ingendo rero abagura ibidandazwa baba baje kuvunjisha amahera bavuga ko bitaborohera. Ibyo biruko mu gihe ibanki nkuru y'igihugu BRB itegeka imiliyoni amajana atanu z'amarundi kugira ngo hugurwe inzu yo kuvunjisha amafaranga. Imiryango y'abahagaritswe isaba ko borekugwa kuko atacu bariko barazira.
Cyegahungu arakenuye. Tuve mu ntara zo mu bumanuko dusimbire hariya mu buraruko bushira ubuseruko. Inkurikizi ziturutse ku ibura ry'igitoro cyane cyane cyo mu bwoko bwa esanse mu ntara ya Muyinga ziguma ziyongera uko bukeye uko bwije. Ibyo ni ibimenyeshwa n'abo mu bafata ingendo zitandukanye bava muri iyo ntara bagenda mu zindi ntara no mu mihingo itandukanye y'igihugu. Aha bakavuga ko igabanuka ry'igitigiri cy'imodoka zunguruza abafata ingendo hamwe n'iduga ry'ibiciro by'itike byo kwiyunguruza bituma ubuzima bwabo butoroherwa cyane. Josephine Jones Nkunzimana.
Abanyagihugu bamwe bamwe bo mu ntara ya Muyinga na cyane cyane bakunda gufata ingendo bava muri iyo ntara baje mu yindi mihingo y'igihugu bamenyesha ko bitakiborohera mu kwiyunguruza kubera ikibazo cy'ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence kitigera gitora umuti. Kubw'abo banyagihugu ibura ry'igitoro ngo ryatumye igitigiri cy'imodoka nono probox zahora zunguruza abantu kigabanuka cyane mu gihe abarondera kwiyunguruza bobo baba ari benshi. Ibyo byatumye abadereva batwara imodoka zunguruza abantu baduza inshuro kabiri amahera y'itike ku ngendo zitandukanye. Urugendo rwo kuva ku gituro cy'imodoka kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga rusigaye rurihishwa ibihumbi 12 ayashinzwe na leta ari ibihumbi 650. Muyinga Gitega ubu ingenzi ziriha ibihumbi 15 igiciro cya leta akaba ari ibihumbi 750. Nayo Muyinga Cankuzo hahora hari ibihumbi 5 ubu rwo rugendo rurihishwa amahera ari hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 10. Abunguruza abantu bagasigura ko ayo mahera yaduze kubera ubukene bwa essence budahera aho ubu iyo litiro imwe ya essence bayigura hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 10 kuri magendo mu gihe leta yashinze ko ilitiro ya essence igugwa ibihumbi 5,326.
Josephine Johnson Nkunzimana mu kanya gato duce dutandukira ayavugwa mu gisata cy'indera.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Abanyeshure barenga ibihumbi 75 bo mu mwaka w'9 w'ishure shingiro nibo bitavye ikibazo gitanga uburenganzira bwo kuja mu gice cya kabiri cy'amashure yisumbuye, ibyo bita amashure y'inyuma y'ishure shingiro. Icyo kibazo bakacita concours national. Icyo kibazo cyatangurije cese kuri uno wa kabiri igenezo ya 30 rusama uno mwaka n'umushikiranganji Adrindero François Habyarimana ku ishure shingiro rya Muriza muri komine Butaganzwa y'intara ya Ruyigi. Akaba yamenyesheje ko icyo kibazo kiri gukorwa mu bibanza birenga 900 byateguwe mu gihugu cyose. Tumutege yompi.
Turahije gutanguza ikibazo gitanga uburenganzira bwo kuja mu mashure inyuma y'ishure shingiro cha kibazo twita concours national cyo mu mwaka w'9. Aho duciye hose biriko bigenda neza kandi turiko turabikurikirana dukoresheje ubuhinga bwa none mu gihugu cyose. Gushika ubu nta ngorane twovuga ziribonekeza. Harabaye tugorane ibibazo biriko biraduga mu ntara mu gihugu hagati aho imodoka zimwe zimwe zashoboye kugira ibibazo ariko ibyo bibazo byaciye bitoregwa umuti. Gushika ubu rero nta kibazo twovuga gikomeye cabaye, ikibazo kiriko kirakorwa neza cyane gose. Abanyeshure bitavye icyo kibazo bangana ibihumbi 75,345. Muri abo harimwo abanyeshure bashika 41 bamwe bafise ibibazo batumva batabona n'abandi bamwe dukunda kwita ngo nabadebile bangana 41. Abo bose bariko barakora ikibazo atangorane. Icyo kibazo kiriko kirabera mu bibanza bingana 907 mu gihugu cyose. abanyeshure novuga yuko borema bagafata yuko iki kibazo cha concours national ari kibazo gisa na bijya bindi bibazo bahora bakora ntibagira ubwoba kuko burya kenshi iyo umunyeshure agize ubwoba bica bituma no kuyoberwa ayoberwa rero abanyeshure twabasaba yuko bokora umutima uri munda bakamenya yuko concours national ni kibazo kimeze nk'ibindi bibazo ukuvuga yuko wize neza aragitora atangorane ikindi twobwira abanyeshure no kubandanya biga bakiga bagashiramo ingufu uyu munsi kibazo ca mbere giheze uza kubona atagitoye neza ntace yiranda ahubwo ace yongereza ingufu kugira ngo ibindi bibazo bizokorwa ejo na hijya yejo ahubwo aze abitore neza cyane gose
mu gisata cy'imigenderanire n'amakungu naho kuri no wa kabiri ni umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu arude rushingiro yakira mugenzi w'igihugu cy'u Burusiya yashitse mu Burundi aho baganiriye na mugenzi we w'u Burundi ajerwe imigenderanire n'amakungu mu mubonano bagiranye bakaba bavuganye ibijanye no gufashanya hagati y'u Burusiya n'u Burundi tega matwi arude rushingiro ajerwe imigenderanire no gufashanya ku Burundi n'amakungu.
Pour la coopération bilatérale, nous avons passé en revue les progrès tangibles.
Mu bijanye no gufashanya hagati y'ibihugu byacu tutibagiye n'ibyo tugiye kuzoshika ko mu minsi iri imbere turiko turategura amasezerano yo gufashanya azotegwa k'igikumu mu nama izohuza ibihugu bya Afrika n'Uburusiya izobera mu Burusiya mu kwezi kw'indwi uyu mwaka
lors du sommet ici Afrique qui aura lieu au mois de juillet cette année, des accords dans des domaines d'intérêt commun, notamment l'éducation, la santé, l'énergie.
Aya masezerano akaba azoba ari ayo gufashanya mu bisata by'indero, amagara y'abantu, umuyagankuba, igisata cy'akazi n'ubutungane. Kujyanye no gutorera umuti ibibazo biri mu karere no muri Afurika, namusiguriye iby'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko arakora kugira amahoro n'umutekano bigaruke mu gihugu kibanyi cha Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo tutibagiye muri Somalia na Centrafrica
la République démocratique du Congo mais aussi au-delà de nos frontières notamment en Somalie et en RCA. En ce qui concerne les enjeux globaux, nous avons bien évidemment parlé des conflits que nous avons à ce moment dans le monde et je lui ai dit que pour le Burundi par exemple en ce qui concerne la situation en Ukraine.
Ku bijanye n'ibindi bibazo bihanze amakungu twavuganye ibyerekeye intambara iriko ibera mu gihugu cya Ukraine aho twebwe twashimye kutagira aho duhengamiye tukaba dushira imbere gutorera amatati ikibazo kiri hagati y'Uburusiya na Ukraine ataho duhengamiye nk'uko ibihugu byinshi bya Afurika byafashe iyo ntumbero
notamment en prenant une position de neutralité et c'est la position de la plupart des pays africains sur cette question.
Inyuma y'umubonano n'umushikiranganje ajerwe imigenderanire n'amakungu Albert Shingiro w'umushikiranganje w'u Burusiya yahavuye ahabwa umubonano n'umukuru w'igihugu mu gihe umukuru w'igihugu yarashitse avuye mu rugendo yahoramwo mu gihugu cya Nigeria. Imbere yo gusozera amakuru twabateguriye umunonotsi w'inararibonye Venice Niyongabo yatanze imihoho mu w'igihugu ujeje vyo kononora imitsi Comité National Olympique mu ikete yandikiye urongoye Comité National Olympique asigura ko iyo ngingo yifashe kubera atagishwe inama mu ngingo zikomakomeye zifatwa muri ico gisata. Venice Niyongabo yibutsa ko yagenywe muri ayo mabanga mu mwaka uheze kugira ngo aterere mu itegurwa ry'abanonotse barundi mu ntumbero kuja mu nkino mpuzamakungu je Olympique zizobera i Paris mu gihugu cy'u Faransa. Akavuga ko hari n'abanonotse bahatse gukurwamo atabimenyeshejwe akongera akavuga ko aruhishijwe no kuba muri ico kibanza nk'igishusho atagishwa inama kandi ico yagenewe. Mu gisata cha Comité National Olympique abakirongoye akaba ataco baravuga kuri iryo tanga ry'imihoho. Venite Niyongabo akaba ari umunonotsi w'inararibonye mu mwaka w'1996 yigeze kuzanira umudari w'inzahabu igihugu cy'u Burundi. ninonga duciye dusozerera amakuru twabateguriye mwakoze mwese abariko baradukirikira bonvise niyongere nariko ndabashikiza ndabifurize kurana urweze mu byanyu no mu banyu murakoze.